wibaziki ikiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hijya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
bakunzi b'ikiganiro wibaziki ndabaramukije nongera ndabahikaze amenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bararekuwe ku igenekerezo rya 2024 za kuno kwezi basohotse ibohero rikuru rya bubanza ku kigongo cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ari Kamikazi Christine Ndirubusa Agnes Harerimana Egide na Mpozenzi Terence bari baciriwe gufungwa imyaka 2 n'igice bakaba bari bamaze umwaka n'amezi 2 bari mu buroko. Wibaziki kuri iryo fungurwa ryabo bamenyesha makuru abanyagihugu rero batari bake bagize ico badushikiriza muri kino kiganiro. Kino kiganiro mukobwa gishikirizwa na Berencile Ntinazwi Theodomir de Manambona akaba ari wari mu buhinga bw'ivyuma. Tutanguri kiganiro chachu kui jambo jashiki kwe nurongo ye icho kinyamakuru iwacu kawarire Andre siku ya vuga reka hagire icho avuze kubijanye nire kugwa jawamenyesha makuru umulicho kinyamakuru.
Kuri twebwe bisobanura akanyamuneza bisobanura yuko kwidegembya ari kintu gikomeye bisobanura yuko abo bamenyesha makuru bari bamaze iyo minsi ingana gucyo mu buroko ubu bagiye mu miryango yabo. Kuri twebwe rero n'akanyamuneza kadasanzwe kubona bene wacu babamenyesha makuru bagarutse bakidegenzya bakashika mu miryango yabo kugira ngo basangire akanyamuneza basangire uwo munsi mukuru wivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo mu miryango yabo. Ni kintu ikomeye cyane kuko byerekana yuko ibyo twasavye ego byakurikijwe nkuko muzi abamenyesha makuru bari basavye yuko nyakubaha umukuru w'igihugu yo batezurira. Mboneho nakanya kukumushimira kugushimira umukuru w'igihugu kuri ingingo yafashe nongera mbonera hakanya ndamwifuriza na wenyine umunsi mukuru mwiza wa Noel no mu muryango wiyo.
Iyo ntama muko guhora kwayo iyo ntama mubivira mukuri iri gwirare nganywa ntama yo yaremwe Kenya ubazi ari kivunji zirinyama intama yo yaremwe Kenya ubwatsi ari kivunji zirinyama nuko uwagombye kuguhekenya uyo ntazobura imboga gukoza ekuri iyo ntama igire amahenja agize ati ekuri iyo ntama igire amarembe koma karuru imyagazi koma 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 karuru ye 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 ye
higaniro ni wibaziki turabandanya kuvuga ku bijanye n'ifungurwa ry'abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu abanyagihugu rero bagira ico bashikiriza ku bijanye n'iryo fungurwa. Reka twumvize Minani nawe ari mu ntara ya Gitega adushikize icimviro ciwe.
Umukuru w'igihugu jewe numva yagize neza no kuri kuri iki kigongo yarahaye abamenyesha makuru bari baciye imyaka ibiri n'igice ko n'ukuri Imana imuha umugisha yagize neza ese cyo duha akagendera aba n'ibindi byose byononwe n'uwo yasubiriye akagenda abisubiza mu buryo agenda akosora akarenganyo kagiye karenganywa abantu ku ntwaro yaho yasubiriye akagenda abikosora nk'uko abigize byaba byiza abarundi twamushimira kandi n'ubu turamushimira icyiza yakoze Imana imuha umugisha ubona uwo mutima nk'uyo yokomeza akawugira nko kuri Jeremiya rukuki akamurenganura nawe akamurekura yoba agize neza twamushimira yokoresha uwo mutima mwiza wo gutanga imbabazi n'ikigongo akazitanga kuri Fabiano bancirya nino yoba agize neza hariho n'abandi bari mu munyororo bariko barya umunyororo w'ubusa barenganya ese izo mbabazi yogenda zigira akagwitsa imbabazi intwaro yiwe twoyisonera kandi nabo nyine twamuha amashikare n'Imana yomushimira nukuri iri jwi aryumva rimushikira agira imbabazi no ku bandi benshi bariko bararenganywa nkabo ndondaguye Jeremiah Rukuki Fabiano bancirya nino n'abandi benshi bapfundiye musa mu buroko ku busa gusa cyane cyane abasimeya murakoze
Mutama Begu woyo tinyande Uwi hande kuwangu Mana umana Begu woyo tinyiki Muko muwagonge kukuhe Kenya Kona zori mboga kukoza Eku omurata Igire amarembe Umuzidichi Eku omurata Igire amarembe Umuzidichi Eku omurata amarembe ukukuri kiye kujabona
kiganiro wibaze kirabandanya Yohani nawe ari mu ntara ya Ngozi n'abatubwira ati
nta tegeko rihari cyo kuvuga ngo barekure abamenyesha makuru iryo tegeko no kuri nta si no vuga ngo ni tegeko nyene yagize yashinze yasinye yashize ku mukono iryo tegeko si no vuga ko ribaho yo riba ari tegeko yashinze ari uko ari umuntu yakoze icyaha kandi bigaragaye akamugira ikigongo rero abagiye ikigongo si kuvuga ngo bagiye ikigongo baracumuye nta namba ntibacumuye n'Imana yabagiriye ubuntu bwo kuvayo nyine n'abundi bwaisito ntibyari gukunda ko abakurayo n'Imana ni mpemuyera Imana yabikoze kugira baze guhimbaza umwaka mushasha nabo na Noheli baratse guhimbaza umuntu ze ya mu miryango yabo Imana yakoze n'Imana yabikoze ego murakoze rero Imana ibagire neza abamisha makuru ikomeze ibateza imbere kandi Imana ishime ko barekuwe Imana ihaga icyubahiro turashima Imana yabikoze eko sawa y'umugisha muheza gipe gose
igire amarembe ey komakaru imyagazi komakaru yeah tama begu woyo tinyande uwi hande kuwangu mana umana begu woyo tinyiki nuko muwagonge kukuhe Kenya kuona zori mboga kukoza begu womurata igire amarembe umuzidichi begu womurata igire amarembe umuzidichi begu womurata
habona ugiye kuja habona
Ikiganiro wibaziki kirabandanya tukaba tuko tuyaga kubijanye ni ndekugwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikiganiro b'ikinyamakuru iwacu akari Agnes Ndurubusa Harimana Egide Kamikazi Christine hamwe na Mpozizi Terence abanyagihugu rero batari bake barashima iryo fungurwa ryabo bamenyesha makuru eka bakanagishikiriza n'ivyumviro vyabo reka tubumvirize reka twumvirize naho umunyagihugu akaba ari Ndikumana hari mu ntara ya Rumonge
tubaramukije hano mu kiganiro bivaziki iki kintu umukuru w'igihugu yakoze cyo kurekura abamenyesha makuru rumva abamenyesha makuru kubisanzwe nibaza ko nyine ariko bamaramaye nyine kubera babajije ubusa kuba yabagira ikigongo si kuvuga ngo yagiye ikigongo kucyaba kuze nukuri rumva ni kaga hohotero nyine kaga cinyizo twama twakiriwe mu gihugu n'abategetsi batwara igihugu nicyo cyatumye abamenyesha makuru bafungwa kuko ntibapfunze ngo hari icyaha bakoze rero sova ngo ikigongwe ngo bagira ikigongwe kiki bakoze n'Imana yabikoze n'Imana yabarekuye yabonye uko bariko bararenganywa barenganyijwe bazize ubusa ariko urumva nibihangane kandi batahure bijya byabaye ngo n'Imana yashatse ngo bibe oya urumva barababaye baragiriwe nabi ariko kandi birashoboka ugasanga nyine byabaye kugira Imana igihe Imana cubahiro kuraba bamenyesha makuru kugira Imana izibakorera ikintu kidasanzwe cyo kubarekura kandi hari izindi nzira Imana izo cibacira ibagire neza izobagira neza imbere ibazamure ibaha umugisha kuko bararenganisha
Ambere washize nyuma abanyuma washize imbere Yesu kure kurambaramba ukacubamba Kristo ekuramurata igi amahembe umuziziki ekuramurata igi amahembe ekuramurata igi amahembe ureke
Iganiro wibaziki kirabandanya reka twakire Niyongabo hari mu ntara ya Mwaro nawe agica dushikiriza
mwaramutse neza icyo mvuga kuri gereko kwa jamu menshi makuru cyambere twokero bakatugashimira umukuru w'igihugu yikubita gashi tukongera tukanakenguruka ko bashoboye kuva muri iryo buye bari babohewemo umwaka wose urenga bazira ubusa atakinyoye ko barahoko ibintu byo gukenguruka rero byo gushima kana kengera umukuru yego ko yikubisa kaci akiyumvira kare kuri zonzira karenga natashize ko zirahogo ikava mu mwaka gashita zimaze mu mwaka wose ko yiyumvira kabikora aho twobwa ko yari yaratebye mvuga ko yiyumvira kanabikora n'ubu nta ari kumukengo cyane atumushimire ego tutibagiye nabandi bose bapfunge mu busho hirya no hino ko ni benshi bapfunze bazira ubusa baruzi abafabiano bose banje cyane no turaze kuba mu mpimbi atatu ariko barazi nabonye nari araba kwikubita gashike kuko benshi bapfunga utakintu na kimwe bazira bahoga ubusa bahoga ukuri kwabo gusa ko yumvira akabareka rero turamukenguruki katubakire n'akanyamuneza kenshi iyo byarangiye cyane rwose kubona baranavuye muri ako gasho kuko bagiye bamenyesha amakuru nta kintu na kimwe bari baziye bakaba baragirizwa guhogwa akazi ukora birababaje cyane kubona umuntu apfungwa ahogwa akazi akora atakose yakoze umva ni ibintu bibaje cyane biteye n'isoni ahubwo bari bakwiye gusezerera nibatabarihamira rero iyi leta yihanure ireke kugira pfunga abantu bahoruza kuko na ntacyo yoba ikifasha abantu ibafasha kubatoteza no yubakingiye ko twatuko banyinshi bakataka ndako bari bakoze tarakazi kawo bakoze umugabo bakoze neza cyane ariko bakibarahohorwa kumpo za politike tutandukanye tuzi ziri muri kino gihugu cyacu ni munezero mwinshi rero kubona bari kuba batashe ibyo gukenguruka ego nuko nuko murakoze
igire amarembe kukukuri ngiye kujabona ngiye kujabona ngiye kujabona kukuri ngiye kujabona ye
kire umunywanyi wa nyuma hakaba ari Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu ishyira hamwe akatu Burundi agenawe hicashikiza kubijanye n'iryo fungurwa ryamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu
muri akatu Burundi rero twaranezerezo cyane no kumva inkuru yuko amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bashoboye kuronka idegembyo mu gihe bari bamaze iminsi hafi amajana na 30 bapfunzwe nk'uko twari twame tubivuga kuva na kare ko bari bapfunzwe mu karenganyo bapfunzwe bazira umwuga wabo wo kumenyesha amakuru rero nk'uko twama turiko turabisaba haba mu vyegeranyo canke ko turosa kajyo nuko n'ubu twosaba Leta y'u Burundi yuko yoshishikara kuri iyo nzira yo kurekura abantu cyane cyane abo bantu atacu bariko bazira byumviro byabo bya politike cyane bariko bazira ibikorwa byabo byo gukingira agatera kazira muntu bakabarekura kuko ikibanza cyabo si cyo mu munyororo ikibanza cyabo ni ukuja kwegera abanyagihugu bakabafasha bakabandanya ibikorwa byabo bari basanzwe bakora biteriteke igihugu bigafasha n'abanyagihugu turiyumvira rero yuko mu minsi za tuzokumva abandi benshi barekuwe arabagiriwe ikigongo cyanke bashira mu ngiro imanza ziba zaciwe n'amasentare uno munsi hari abantu benshi bagundiye mu mabohero atandukanye kandi bararekuwe n'ubutungane cyanke iminyororo yabo yaraheze turizeye kandi yuko bene izo ngingo zishobora kuzoha intumbero n'ubutungane bakareka gukorera ku gitsure ariko bagakoresha amategeko bakarekura abantu ariko bari bapfunzwe bazi neza yuko atakiriko kirabagira atari inzigo ifatiye ku bihe bya politike igihugu cyaciyemo kandi n'ubu kikirimwo turabe ko twohindura ingendo twiha agateka mu makungu
Kiye guhaguruka
birashimishije kubona abamenyesha makuru bari kugwa ngo kuko naco bari ko baragira umukuru w'igihugu yarakwiye gufungura n'abandi benshi bariko bararenganywa aha rero niho dusozeye kino kiganiro wibaza iki cyo kuri uno munsi nkabashimiye mwebwe mwese mwako muratwumviriza na cyane cyane mwebwe mwaduterereye ivyumviro kino kiganiro mwako mwishikizwa na Bernard Ninazwe nkabana ari kumwe na Théodomide Manirambona fashije mu niwe ari muhinga bw'ivyuma
ni bazik
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twa kure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa
kwa ndere kwa 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 kwa